Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Kuri kwa gatatu n'igenekerezo rya kabiri ni mu kwezi kw'icumi umwaka w'2024 inshuti namwe bagenzi mwashimiye ukurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iyi ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi mushikizwa na jewe Jean Baptiste Bireha nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abigisha bo muri zone Rubirizi ni muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ngo ntibagishoboye kwigisha abana biturutse ku bibazo byinshi byugarije amashure nk'ibikoresho, ubwinshi bw'abanyeshure n'ubukene bw'amazi. Ibyo babishikirije kuri uno wa mbere mu nama bagiranye n'ababyeyi. Leta ikwiye gushyira imbere intwaro ibereye no gutanga ubuzi n'amabanga ku bantu babishoboye nimba yifuza ko igihugu gishika ku iterambere rirama. Ibyo byashikirijwe kuri uno wa gatatu na Gabriel Rufyiri arongo w'ishyirahamwe Ulikome mu kiganiro yahaye bamenyesha makuru muraza kubyumva. Umushikiranganji w'amagara y'abantu ahamagarira abanyagihugu kwikingira indwara y'umugera wa Marburg imaze kubonekeza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu gukurikiza amabwirizwa y'isuku naho iyo ndwara itarashika mu Burundi. Aya n'ayandi ni mukanya bari guca ku mayange.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Ano makuru tuyahere mu gisata c'indero. Abigisha ngo ntibagishoboye kwigisha abana kubera ibibazo byinshi amashure shingiro bigishamwo afise. Aho ni muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Kuri izo ngorane harimwo ubwinshi bw'abanyeshure, ubukene bw'amazi no kutagira utuzu twa sugumwe. Abigisha babishikirije ku munsi wa mbere aho ubuyobozi bw'ayo mashure bwari bwakoranije ababyeyi b'abana kugira bigire hamwe uko ibyo bibazo byotoregwa inyishu. Ido ni ido na mugenzi wacu Frank Kazi.
Abo bigisha basa n'aba bamaze kwihebura ku bwabo ngo ntibishoboka kwigisha mu gihe amashuri abuze vyangombwa nka vyose. Bavuga ko abana bize mu bihe biri nk'ivyo ataco bazovamwo nkuko uwo mwigisha wo mu mwaka wa mbere abivuga atagiye umunwa. Mu bibazo nyamukuru ayo mashuri afise hari ubwinshi bw'abana biga atanintebe zo kwicara ko bafise. Ikindi kibabaje kandi cyane nuko muri ayo mashuri nyene amaze kwibonekeza indwara ya korera kubera ubukene bw'amazi n'utuzu twasugumwe.
Nigisha abana ijana na mirongo irindwi, abo bana ijana na mirongo irindwi nzo bakurikirana bicaye hasi ku isima bo kandi kuku uwamana zegera mu wa gatandatu ati ikindi cya kabiri mu mwaka uheze ari abana ngaha batowe bagwaye kurera kubera iki? Nta matuwarezi nta mazi.
Ubuyobozi bw'ayo mashuri bukaba bwasabye ko ababyeyi b'abana boterera amafaranga kugira ngo amashuri ashobore kuronswa byangombwa. Ariko rero abo bigisha bakabona ko intererano y'ababyeyi yonyine idashobora gukwira kugira ikemure ibibazo by'umurengera by'ayo mashuri.
Tubandanize ano makuru mu gisata cy'ubutunzi n'intwaro ibereye. Leta y'u Burundi ngo yabwirizwa gushyira mu ngiro intwaro ibereye mu bisata byose kandi igashyira imbere ubushobozi mu gutanga akazi n'amabanga ahandi ho u Burundi ngo ntibuzigera bushika ku iterambere rirama. uwo numwihwezo washikirijwe na Ulikome gishinze kugwanya igiturire n'isegwa ry'amatungo ya leta mu kiganiro uburongo iryo shirahamwe Gabriel Rufyiri yahaye bamenyesha makuru kuri uno wa gatatu yamije ko ibyo ari byo byabuze kugira ngo umugambi w'igihugu ujejwe iterambere PND ntushike kuco wishinze tumutega amatwi
Zoni na mbabu ni raza yuko abatunga ni migambi bagomba kaya tukumatu isaba bagomba kuralo kine tukitari kerabedi development harinzi tibirero ikunda kuwa nzi tiziambele nili nuti nwari vere hivi nuti nwari vere ye itashikwe mbele ngo vive iki nuchambele nwari vere muri politike nwari vere mubi butungi nwari vere mubi mibano nwari vere mubi yoku hakazawanu kukua hakazawanu wataka shogo ye neye migambi nizo shogo iki niki niki kome chane nila tukomba kushiri mbele imbono kazo ikiwe imbere n'iki gitabo cy'imigambi iki cyitwa PND biraboneka neza yuko leta yari yagerageje gufata nk'ubu iki bishira mu buhinga bwa none ibyo leta ikora muri ya nkingi ya mbere yari igize mu mugambi wa icyo ni cyiza kuko bizofasha kwangiturire kunyarutsa kazi bizofasha byinshi mugabo ubwira mu mugambi nawe ushobo hari ibindi bintu bisabwa birasaba internet inyaruka birasaba umuyaga nkuba ukwiye birasaba ibintu byinshi mugabo iki kintu cy'intwari bintu kidashyizwe imbere ngo umuntu wese akora ibintu ashoboye kandi yacizwe hariho dekiterwa bizogora ko dushobora gushyiraho
tuve mu gisata cy'ubutunzi dutandukiye gisata cy'amagara y'abantu mu gihe ingwara y'umugera wa Marburg izari bonekeje mu gihugu kibanye cy'u Rwanda abarongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu baragabisha umushikiranganje w'amagara y'abantu Edwin Baradahana amenyesha ko iyo ngwara ikaze cyane Munaho itanatogwa mu Burundi abanyagihugu bakwiye kubandanya bayikingira mu kwisunga amabwirizwa janye n'isuku tumukurikire
Muri iminsi turiko turumva ko igihugu kibanye cy'u Rwanda cyatewe n'ikiza gikomoka ku mugera bita Marburg kandi ayo makuru aremezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS iyo nayo ni indwara yandukira cyane kandi yica n'ingoga umuntu yandura cyane cyane mu gukora ku maraso cyane ku bindi bintu byose by'amazi bisohoka mu mubiri w'umuntu yamaze kwandura uwo mugera cyane tukayandura mu gusangira ibikoresho cyane ibyambagwa byakoreshejwe n'uyirwanya uwanduye uwo mugera ashobora kumara iminsi itatu gushika ku minsi 21 atakimenyetso arerekana ariko ashobora kwanduza uwo mugera ibimenyetso biranga iyo ndwara ni ibi bikurikira ubushuhe bwinshi kumeneka umutwe cyane kudahwa cyangwa gucibwamo kuvirirana amaraso mu binyigishi mu mazuru cyangwa mu bihimba byirondoka kubabara mu mugongo cyangwa umubiri wose kudahwa n'ibindi naho mu gihugu cyacu icyo kiza cya virusi ya Marburg kitarahashika kubera ko igihugu cyacu gihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda turemeza ko na twebwe icyo kiza kitugeramiye ari nacyo gituma tubwirizwa kuri kanuni nicyo gituma rero duhamagariye abantu bose baba mu Burundi gushyira mu ngiro ingingo zo kwikingira no gukingira abandi kugira ngo icyo kiza ntikitwinjirane izo ngingo nazo ni izi kwirinda gukoranako cyangwa kuramukanya duhana iminwe gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni kwirinda gutizanya ibyambarwa gushyikiriza inkuru n'ingoga abajejwe ubuvuzi igihe tubonye ubufite ibimenyetso by'iyo ndwara ni kandi kwitura byihutirwa ivuriro rikwegereye mu gihe wibonye ko ibimenyetso by'iyo ndwara twagomba kandi dusabe ko ababa mu Burundi bose borema kuko igihugu cyacu kiriko kiritegura bikwiye mu gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo icyo kiza ntikitwinjirane
tumira mate hama dutandukire amakuru ajanye n'impunzi
Inzamba
impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Kayakatu mu gihugu cha Uganda zirasaba ko umutekano wazo wokubahirizwa babisabye inyuma yaho umwe muri zo agandaguwe n'abantu batashoboye kumenyekana hari ku munsi w'Imana agenekereza ya 19 z'ukwezi guheze bamaze kumuca umutwe abo bagizi banabi baciye bamutwara amafaranga agera ku miliyoni 13 z'amashiringi y'Uganda uwo mugabo yishwe yahavuye ashingurwa kuri uyu wa kabigirikirezo rya mbere z'uku kwezi kw'icumi umukenyezi wiwe nawe akaba afungiwe mu gipolisi ku mvo z'amatohoza. Byinshi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Audace Nimbona.
Abo barundi bahungiye mu gihugu cha Uganda bavuga ko babangamiwe cyane n'umutekano muke urangwa mu kambi ya Kiakatu muri ico gihugu. Impunzi ziricwa atacamira, akaroroka hafi akaba ari umugabo yagandaguwe ku munsi w'Imana uheze, agandagurwa n'abantu batashoboye kumenyekana aciwe umutwe. Umvirize umwe muri zo mpunzi.
Hari kugena kibazo rya 2019 z'uko kwezi gushize, aho abafitanishanye baje binjira mu nzu iyo mugwiza atunga bita Rukundo yacuruza ibintu by'amasima n'amabati. Barinjira bafata umugore wiwe bamujyana mu kindi cyumba, umugabo nabo baramufata baramuboha, bamaze kumuboha bamusaba amafaranga arabahereza miliyoni 13. Amaze kuzibahereza baramubaza ngo ko yaba yabamenye, sinzi ko yaba yaravuze ko yaba yabamenye, ambaze jimije umugore avuga, noneho baca baramwica bamuca izosi, baca bamuca n'ibihimba byose by'irondoka. Niko guca bafata imodokari yari yabazanye baca baragenda. Ayo mugore nabo bari bashize bamuboshye arakoma induru, abantu barashabaduka basanga abo bicanyi bamaze kugenda. Hanyuma niko kuza bahamagara polisi iraza, baca bafata uwo mugore bamubaza uko byagenze kubera ko basanze aryamye mu nzu. Imiryango nayo ngo igira uburakari, barushaka kubavuga yuko ngore we yabakiye yari yo kumwicisha. Ubu rero umugore mu mva z'amatohoza arafunzwe.
Basaba abajejwe umutekano gukora akazi kabo neza, bagahasha izo nkozi z'ikibi zikorera muri iyo kambi.
Kuri ubwo rero turasaba abahagarariye impunzi ku rwego rw'inkambi, baba abapolisi n'igisirikare cyangwa se abashyamani mu nkambi, kuduhagararira bakadusabira umutekano kabisa, kuko abantu bari kwicwa bunyamaswa. Kubona umuntu bamusanga mu nzu bakamukerera ntararyamye, tuzi ko uyu umutekano ibyo bintu biteye ubwoba. Ubu hari abavodaboda b'amatare bamaze iminsi bicwa, akabye umuntu ngo njyane runaka, ugasanga bamuciye umutwe bakubise inyundo ipikipiki bagatwara. Nk'urugero Tambabiniga hari umumotari baherutse gukubita akanyundo ariko Imana yarakinze ntiyapfuye. Hari n'uwundi Kabweza mu banashono nawe nyine wewe yahise apfira aho ngaho, kandi abo bose baba babafatiye ahangaha mu nkambi.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka urongoye impunzi muri iyo kambi ya Kiakatu kugira ngo agirishe abivuze ko.
Tukiri mu gisata kijanye n'amakuru yerekeye impunzi, tuve mu gihugu cy'Uganda tuje muri Tanzania, aho ubwo bari bwinshi mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania. Imvo akaba ari uko umukozi w'iperereza y'Uburundi haraciye igihe ataboneka yagarutse ngaho mu ikambi. Uwo mukozi akaba azwi ku matazirano ya jurisi, akaba yaragize uruhara rukomeye mu inyuruzwa n'ifungwa ry'impunzi. Ni inkuru ya Edi Claude Ninahazo.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu mpunzi z'abarundi baba ngaho mu ikambi y'Induta abitumenyesha, ngo hari haciye igihe uyu mukozi w'iperereza ry'Uburundi atawuzi yagiye. Ayo makuru akavuga ko yagarutse mu ikambi ku munsi wa gatanu uheze, aho ngo yabwiye abo baganiriye ko yahora mu nama kandi ngo bagiye guhigura nabo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi. Izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe ryitaye impunzi ku isi HCR gukuraho uyo muntu muri iyo kambi asanzwe azwi ku mabi atagira izina, yagizemo uruhara mu gupfungisha, kwica no kunyuruza impunzi.
Ubwo biraduteye ubwoba cyane kubera ko afite kose ndabikaga nk'umuhungu yafumirwe gushika uno munsi, abanyururwe, abishwe, ababuze irengero, abafungwa bagiye gufungwa Burundi bahe afise uruhara runini ko ari n'idodombera. Bamwe mu bahoraga hano mu kambi bataye bagahunga bakomoka ko bagiye kubahiga iyo baroye. Urumva n'umuntu afishe imbuto tutangiye zikura, ko bavuga yuko ashobora gutelefona asubiye mu kibasi watwara igisoko cy'impunzi mu bushinwa n'abari hagati mu gihugu ashobora gutelefona guverineri wa Kigoma utwara igipolisi Kigoma ababo batwara ikambi avuga ko nk'abavuka n'ibiri batangorana n'imafisitariya nabo kandi birumvikana ko n'umuntu amaze imyaka nk'iyo yose ikigira ubuhungiro mugabo akamuba mu ikambi akaba adandaza atara abandi bose bujuje kudandaza dusaba nk'uko twama tubikora twama twakomye nduru dusemera dusaba leta ya Tanzania abantu abahari leta ya Tanzania ibike uwo muntu mukuru mu mudukuri usi impunzi imeze n'ibwo n'imbogo ngo umuntu aba akora iby'umutekano bafise igipolisi gihembwe na se bafise abasumusumu ntibaza gukoresha umutagira n'ikaratu ndangampunzi bumva n'umuntu w'ukomana gusa kubumukura gusa bashize kubishyira mu kuboko nyine umuntu umwe iyo haseri yanga kuvuga kuri uwo muntu hafi
kubera amakenga yose uruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abarongoye ikambi ya Nduta cyo kimwe n'abaserukira ishyirahamwe HCR aho Induta kugira batanga umuco kuri ayo makenga n'impungenge y'izo mpunzi.
Nungaha rero duce dusozera ano makuru nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ano makuru mashikijwe na jewe Jean Baptiste Bireha mugire aho muba mwubahwe mu byanyu n'umubanyu na gahwane.